mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi ndabaramukije mwese ijwi rya Amerika muri kurikira kuri FM 88.3 kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi ku rubuga rwa internet kuri wa.sa.tu/radioyacu/vewa.com no kuri Facebook vewa radio yacu ikaze mwese kuri radio yanyu
Baza turwanda ndabangushimi ubu mama yinka yizungu n'inyana yayo ubu ngiye kubyibuha nana sigaye sanawa nari igikara ari kubungiye kubinzobe
uwo ni umutegarugori mu batujwe mu mudugudu w'ikitegererezo mu karere ka Muhanga watujwemo imiryango yari ituye mu manegeka byari mu birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora byari biyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye impunzi z'abarundi zatahutse turaza kuzigaruka ku byo burambuye mu kanya mube hafi ya radio yanyu turabararitse amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda habaye umuhango wo kwizihiza isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 2024 umuhango wabereye mu ntara y'amajyepfo igihugu uyoborwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye
Igisabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 2024 ku rwego rw'igihugu yizihirijwe mu muhanga mu ntara y'amajyepfo mu murenge wa Rungi na gace k'imisozi miremire ubutegetsi buvuga ko kari karasigajwe inyuma n'amateka mabakomoka ku butegetsi bwabanje kuri inshuro uyu muhango watangijwe no gusura ibikorwa remezo birimo inyubako ziri mu mudugudu w'ikitegererezo wa Horezo wubakiwe abatishoboye bari batuye mu manegeka Muhanga Madame Beatrice wa Maria Mia wa karere ka Muhanga avuga ko aka karere abari ku 8% batuye mu manegeka mabashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuba rera aka gace kandi za kari karasigajwe inyuma n'ubutegetsi bubi nk'uko abivuga nyuma y'imyaka 24 byakora abaturage bigaragaza ikinyuranyo Madame Antoinette Musabyimana umwe mu batujwe muri uyu mudugudu w'ikitegererezo wa Horizo watanze amashimwe ku butegetsi mu izina rya bagenzi be ngo ntibisanzwe
turwanda ndabangushimi ubu mama yinka yizungu n'inyana yayo ubu ngiye kubyibuha nana sigaye sanawa nari igikara ari kubungiye kubinzobe amazi mu nzu amashanyarazi imihanda myiza amavuriro perezida wacu ntabwo uzi twamwatse twakushimira twanakurata
mu ijambo rye perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ko nyuma yo kwibohora binyuze mu rugamba rw'amasasu ubufatanye bwaranze inzego zose ari nako byakomeza na nyuma yaho mu rugendo rwo kwiteza imbere
ko twafatanyije muri icyo gihe cyo kwibohora niko twifuza gufatanya urugamba rw'ubukungu rw'imibereho myiza rw'umutekano ibyo ntabwo twabigeraho ingabo z'igihugu ashinzwe umutekano uburyo bw'umwihariko tudafatanije n'abaturage
Perezida w'u Rwanda kandi yasabye abaturage bagejejweho ibikorwa remezo kubisigasira no kudakomeza guhanga amaso leta ahubwo nabo bakagira uruhare mu kwiteza imbere
ibyo twubaka ntabwo dushaka kubyubaka uyu munsi ngo nyuma y'umwaka umwe dusange bitakiriho byarasenyutse ntabwo twifuza ko byasenyuka kandi byasenyuka murihe turihe ari nako twubaka ibindi
mu bikorwa remezo bahawe birimo amacumbi amashuri amavuriro imihanda n'ibindi ku kijyanye n'abanyarwanda baturiye imipaka batarabona ibikorwa remezo bihagijeho bamwe bakora ingendo bashaka za serivisi zitandukanye mu bihugu bituranye Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva ko biriho kandi ko bidakwiye maze asaba ababyeyi ko bakumira abana babo ntibakomeze kwambuka imipaka y'ibihugu bituranye bajya gushakayo serivisi z'ubuvuzi n'izindi Uyu mutegetsi ntiyabuze gushimangira umuhate w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kugeza ibikorwa remezo aho bitaragwira ariko uko kwambuka imipaka bya hato na hato bigacika
Ntibikwiye rero ababyeyi muhana abana banyu ariko nabo bana ubwo nabo baranyumva ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri kimwe baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi yaho batuye yabo iyo ni inshingano ya mbere dufite
mu kuvuga ibi Perezida Kagame arumvikanisha impungenge ko hari igihe bamwe bashobora kwambuka imipaka ntibagaruke.
Abo bana bazajya bagenda bitwa ngo bagiye kwivuza ubategereze ubavure ntibagaruke. Hari wicuruza ry'abana n'abakuru barabacuruza. Inzego za polisi y'igihugu hano bacu mu Rwanda birirwa bafata abantu cyangwa bagarura abantu bageze mu Bushinwa bageze hehe batwawe batyo gucuruzwa rimwe bakabashuka cyangwa se bakagenda babihisemo bagerayo bakagira ibibazo ugasanga barashakisha za ambasade zacu aho ziri bababwire ko rwose yagize ibyago yagize atya kwisanga mu Bushinwa ariko ntafite n'amazi yo kunywa ntafite ibyo bamusezeranije bamutwaye nuko ugasanga byaduhenze.
Perezida Kagame yavuze ibi mu gihe mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ibibazo bishingiye ku mutekano mike ku mipaka ihana imbibe n'u Rwanda ku bihugu bituranye byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Mu minsi ishize nabwo Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe yumvikanye abwira intore z'abacuruzi bari Nyagatare ku bihugu bituranye hafi ya byose bibaniye n'u Rwanda. Umva uko yagarutse kuri Uganda.
Ubu Bugande uko bumeze buri munsi mwirwa mujyanye babafata bafunga bakubita bacunaguza buri munsi barakubise ariko ntimwumve. Barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza abanyarwanda impunzi udushakaho iki kuba ambasade yacu yo muri Uganda nta kindi kintu ikora. Ambasade yacu yo muri Uganda ikikora ni ukwiriye gushaka abanyarwanda bafashwe bafunzwe bakubiswe ifungwa. Uhunahuna Uganda muhunahuna y'umushakiki mwakubatse igihugu cyane.
Mu minsi ishize nanone kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi Madame Laurentine Kanyana Ministre w'ubutabera w'u Burundi ubwo yari mu ntara ya Kirundo ihana imbibe n'u Rwanda yasabye abanyakirundo guhina karenge abahahiraga mu Rwanda bakemera bagatungwa n'iby'iwabo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Burundi aho imiryango 10 y'abarundi igizwe n'abantu 48 yahungutse yivanywe mu gihugu cya Kenya. Bamwe muri abo bemeza ko bahunze kubera ingorane zabaye mu gihugu cyabo, abandi bakavuga ko bahunze inzara yabonetse mu myaka itandukanye mu ntara ya Kirundo. Bose bavuga ko bahungutse kubera ko bari babayeho nabi mu nkambi babagamo mu gihugu cya Kenya. Ibindi kuri iyi nkuru mu bigezweho na mugenzi wacu Remo Nzimana.
Babahaye ikaze ni ibucace cy'u Burundi kirimo amahoro umutekano.
Terence Nahiraja umwunganizi w'umushyikiranganzi w'intwaro mu gihugu hagati niwe yakiriye abo barundi bahungutse mu kuba ibendera ry'u Burundi ikimenyetso cy'uko basubiye mu gihugu cy'amavukiro. Abo barundi bagizwe n'abantu bakuze 18 hamwe n'abana babize imyaka iri hagati ya 12 na 17 bagera kuri 30 bose bava mu makomini agize intara ya Kirundo nibo bashikanye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Higiye cy'isaha 6 bavuye mu gihugu cya Kenya bose barashima ko batahuse mu gihugu cyabo bakemeza ko kuba impunzi bitajyoshe. Felicien Bahati yahunze mu mwaka wa 2015 yemeza ko n'abandi bifuza gutahuka kuko babayeho mu buzima bubi.
Abenshi baripfuza gushika ariko kumbure ntibirashoboka nabonye ningira bizoshoboka ariko je ndanezerwa cyane kuba nshitse nkongera gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuba mu gihugu atari kiwanyu uri impunzi ni ibibazo birebire kandi igihugu cyangwa gihari witwa impunzi mbega haraho umunyagihugu kwanza wahabona ko atana gaciro ufise no kuvuga ngo ibibazo by'ubuhunzi ni byinshi kandi si byiza nacyo gituma twagerageje turabe uburyo tugaruka vuba.
Eka na Maria barutwa nayo yavuze ko yahunze ava muri komine Bugabiri ntara ya Kirundo mwaka w'2000 kubera inzara yari yadutse muri iyo komine. Uyu mukenyezi avize umuryango ugizwe n'abantu ndwi avuga ko umubano mubi waho bari bahungiye ariwo watumye basaba gusubira mu gihugu cy'u Burundi.
Nishimye yuko ngarutse mu gihugu nasubira kuba mu nshuti n'abagenzi kayo barabayeho. Ikintu cyatuma yaho n'abaturanyi baho nta muntu aza gutasha nta muntu avoma ubwo ugiye gutasha ni nkoni ntutore udukwi ngo cyane. Ni impuzu nyinshi barazitwambuye abakavukire baho benshi dutasha ata mpuzu dufise. Tucya turasaba rero ati mudukundiye nimudusubize iwacu dusubire mu bihugu by'amavukiro tuzobaho kuko tuzobasanga natwe tuzobaho nk'uko nabo bariho.
Mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati bemeza ko icyo gikorwa ari urukurikirane rw'ibindi byakozwe mugushira mungira masezerano uburundi kwagiriraniye n'ishiramwe ya CR yitaho imunzi yo gufasha kugira abarundi bashaka guhunguka batawukanwe. Terence Nahiraje umwunganirizi w'umushikiranganje intwaro mu gihugu hagati akavuga ko abahungusa atangorane bashikiramwo kuko basangaho amatongo yabo.
Kujya abandi barundi bakigwa bagasubizwa mu byabo hanyuma kwarinda imirimo yabo niko n'abandi bimeze. Kira noneho nta kibazo cy'amatongo bafite kuko bumvise ko abenshi ari abagiye mu 2015 kuva ico gihe nacu kamuzi ko nyinshi bari Petero nkuru nziza yafashe ingo y'uko atatongo ry'umuntu n'umwe cyangwa inzu yiwe cyangwa ibintu byo hadiri wundi muntu ashobora kubyigarurira n'uwo baya yarabikoze yoba yahonyanze amategeko yo cyabyakwa atanu rubanza rurinde kujaho. Nico gituma rero no kwafasha mu byo gufungura nuko babaraja ku kizi kugira ngo barime bitegurire umwimbu wo kumutasura nkuko abandi barundi bariko barabikora.
Kiretse abo 48 bashitse kuri uyu wa gatatu abarundi 187 nibo bitezwe kuzohunguka bava mu gihugu cya Kenya muri kuno kwezi kw'indwi bakazoshika ku magenekerezo ya 11 18 na 25 ya kuno kwezi. Ibiharuro biva mu ishyirahamwe gita y'impunzi ya RCR cyemeza ko gushika kwa 31 kwezi kwa gatanu 2018 Uburundi bwari bufise impunzi zingana n'ibihumbi 396,056 na 58. Muri abo igihugu cya Kenya kikaba gifise impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi 13,200. Ni mu gihe iryo shyirahamwe ryemeza ko gushika ku wa gatatu kwezi kw'indwi hari yamaze guhunguka abarundi bangana n'ibihumbi 35 322 bakaba bagizwe n'imiryango 11,000 590. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Remo, turacyari mu Burundi, reka noneho tunyarukire mu ntara ya Gitega aho abayobozi basaba rubanda guhinga imboga mu bishanga muri iki gihe cy'iki kubera ko umusaruro w'ibishyimbo by'impeshyi utabaye mwiza. Barasabwa kandi guca imiringoti bakayiteraho ibyatsi kugira ngo barinde isuri. Ku ruhande rwabo abanyagihugu bo barasaba leta impuguke zo kubafasha mu buhinzi bwa kijyambere. Mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana abaha inkuru irambuye.
Haba ku mugoroba cyangwa mu gatondo hirya no hino mu myonga igize amakomine ntara ya Gitega usanga benshi mu banyagihugu bariko baravomera imboga zitandukanye barimye. Nikogo kibonekeza cyane cyane muri kino gihe cy'iki kuruta uko byahora mu myaka iheze. Bamunyaka Meliona aho twamusanze imwe mu myonga iri muri zone Murenda komine Bakebuko aratubwira igituma ariko barijukira imyonga mu bihe by'iki.
Twe dukundakoresha ibintu by'indobo nze dukoresha cyane tukagomera ari make tukagomera tukatwa dahisha indobo dusuka ko kugitego gushikaho cera biragenda neza kandi mu bisanzwe urundo twabirikwa n'abafundi y'undi munyene kana abategetse nyene baharaza kadibya ariko ikintu kene kwingirisi kandi umuci twotera tubaga mu mwonga tukatuvomera kugurana nk'ubu mwimbu bihagi wagenze nabi cyane ugatera tubaga mu mwonga kugira ngo tubasahirize nonke inkozo y'akajumbu n'akagari gutyo.
Kubera yuko bakoresha uburyo bw'indobo n'amabido mu kuvomera iyo mirima bugeni hari menshi umurimyi mworozi arasitse asaba abana bariya
twege ngaha aye turafita ubunoge bw'ibintu bita utuboga nk'ubu muci turabona neza yuko abafise nk'ahantu muko mu myonga twotera utuboga turabona yuko ni muhira baratwigishije uburima bw'igikoni kuko nabwo ni burasahiriza tugatera imboga tukaza tuvomera hanyuma mu myonga naho ikintu twege dusaba turasaba yuko duteye ivyo biterwa mu myonga yacu bo turosa ivyuma vyo kuvomera kuko no kuvomera navyo ne biraturuhisha hanyuma hakaboneka n'inkimiti yo kuza turapompesha kubujya bukoko butwononera jewe niko no bibona muri iyi zone yacu ya Murenda.
Naho banyagihugu bahamagarirwa gukingira isi bamwe muri abo banyagihugu baremeza ko hakiri abataratahura akamaro ko gukingira isi. Gamariel Habonimana nawe ni umurimyi mworozi wo muri komine Itaba ihana urubibi na komine ya Makebuko ni mu ntara ya Gitega.
Kuje no gukingira isi ndimwe ntivyifashe neza kwere kuko imisozi n'ubugarago imitumba ntikwingiwe kubera nta mikobe kihari na muri vya bikorwa abanyeshuri bakunda gukora byo guca imikobeko kenshi usanga habaye ikiye twasubiye ku isivya ngo twaba dukeheje amatongo yacu benshi niko meza baravyibaza ukaba ku bwanga ingo vya bafyiza ko twoshye dutera ku bwatsi niko bafunda ibindi baba batahemera icyo
kijya batumva kamara gukingira ibidukikije hariho nabo maze kudijuka
sindi mwira shobora gupfa irashobora kwicwa na twege nyina barimyi mu buryo tutaba twayimviriye gukingira iyo nkukura ituma ikwega ivura imanukana mu mwonga sindi mwe yapfuye bamberaho nta mwembo shobora ko haboneka kubera kanavera ku buryo he kwaza kaba karamanutse atufata ari ku mabuye asigara na buye ari yatumye hejuru ariko si yagahomba cyasigara gahomba kagumye mu kivuvu naho nyene buryo naho kibari kivuvu coroshe urasanga havuye kwivura iryoshe agasigara ivura ibishe
haya duteye nk'ibiti ahantu nyine ku misozi n'amazi araba ari heshu usanga ubamazi yakamye kubera ari ubugaragu rero icyo twosaba nuko boza kutwigisha twigisha nyine gukingira gutera ibitekwa byiza ahantu nyine bikingiwe tukakingira twese hamwe tutotwarikwa twese.
Bamwe mu baremyi bavuga ko bafunze ibindi mu bategerezwa kuba uturorero aho babaye ariko bakemeza ko atari ko biri
ntacyo badufasha kuko atacyo gituma navuga ntacyo badufasha cyane kuko ntibatwerekana abo aho babikoreye kugira ngo natwe tubigire ko tubone ibyo bakoze ko bifise akamaro natwe kugira ngo duce ari byo dukorera ko.
Benasi Manirambo na buramatari w'intara ya Gitega avuga ko bene abakora mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega bari ko barakwiragira amakomine yose kugira ngo bigishe abanyagihugu kingira isi ndimwa ndetse no kwijukira ibitegwa byo mu mwonga Igitega. Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Kibanywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Dusubire noneho mu Burundi. Banyamweru baritaba Imana bazize indwara z'uruhu mu gihugu. Kasimo Kazungu uyoboye ishyirahamwe ry'abanyamweru mu Burundi asobanura ko abarenga 15 bitabye Imana mu 2008, agahamya ariko ko nta rusansoma yakozwe kugira ngo hamenyekane umubare nyawo w'abanyamweru bitabye Imana mu gihugu hose. Mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na muganga Eri Mupera ibyerekeye izo ndwara z'uruhu cyane kuri banyamweru aribo bita nyamwema mu rurimi rw'Ikirundi. Ese ubundi nyamwema hari ikindi atandukaniyeho n'undi muntu uretse ibara ry'uruhu? Muganga Mupera.
Musanzwe umuntu avuka nyamwema tacho avuka atandukanye ko nabandi bantu n'umuntu nk'abandi, ndetse ubwo bumuga bw'ubufata bwo bufatiye ku rukoba inkuku udashobora kuvuka mugaye ukuguru adafise amaguru akwiyabiriye adafise ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe undi akavukana amaguru atatu bikavare ku gice cy'umubiri kiba cya mugaye. Mugabo kugira umuntu aduge ku kibazo bizina ubumuga bw'ubunye budana ubunyamwema, nababwiye yuko ari ubumuga bufatira ku rukoba. Urukoba kugenda rusanzwe rutunganije burya hariho ukugene rufise ibice birukoze, hanyuma rero ku isaso ryaho hakubye kugira umuntu agaruke ku ndwara y'ubunyamwemanyezi ku bumuga bw'ubunyamwemanyezi n'umuriyo bwabo ko ari ubumuga, kuko iyo umuntu amaze kurwara ntibukira. Kugira umuntu agaruke kuri ubwo bumuga rero niyo menye yuko ku isaso ry'urukoba hariho ikintu two kwita amaseli y'urudutafari, kuko umubiri wose murabizi ko ukozwe n'utwo dutafari natwo tukaza turibumba hamwe kugira dushobore gukora ibice by'umubiri bitandukanye. Hanyuma rero utwo duce tw'umubiri dutafari n'uduseri bita melanocyte tukaba aritwo dukora ibinyunyu bita melanin. Ibyo binyunyu bita melanin nibyo bituma umubiri ushobora kwirabura uza wirabura uza umuntu ari inzobe, bigatuma noneho bitandukanya ibyo byo twokwita leras nk'abazungu ugasanga bafise umubiri udasa n'uw'abarabu, abarabu ugasanga bafise umubiri usa n'abirabura, ndetse no mu birabura hagati ukabona harimo abari inzobe, harimo abakeye cyane, harimo abirabura tsikiri, hakaba rero n'abantu bari hagati na hagati mu bantu baba bakomeye. Mugabo iyo rero bagize bya iyo umuntu agwaye utwo dutafari turashobora kubura iyo twavuze ni bivuye ku kuri ubu bumuga nabyo nyine turabigarukako urumva ko ivyo bitaba bikibaye bikikozwe ntamera nyine umuntu akiba gikoze ntamera no site umuntu aba gifise iyo umuntu atazifise rero ni haca kinga bavuga yuko ari nyamwima hari ibindi mbo nyinshi zishobora gutuma umuntu agira amabara yera muhora mubona nk'aba personi nk'iyo bagiye muri bimwe twokwita la depigmentation artificielle iyo bakoresheje y'amavuta
y'ukwezi
bitanga hydroquinone urasanga kubera nayo nyine afite akora icyo gikorwa ni ukuvuga umuntu wewe bafite ubwo butafari abaproduza doramye abakora iyo melanine uba kubera iyatwishe aho hantu yatwishe haraheza hakira naho nyine akaba inzobe ugasanga bizana ibyo bivuga yuko cyangwa izindi ndwara zinyuranye iyo zononye ubwo izo melanocyte ugaca usanga rero la consequence ingaruka mbi zabyo ni uko bica bizana ayo mabara yera ku mubiri ku ndwara y'intuze hoho ku ndwara ya twariko turavuga y'abanyamwema bobo rero ntabwo bavukana si ukuvuga yuko buza gupfa nicyo gituma bavuga ko ari une maladie constitutionnelle ni ubumuga umuntu avukana
ni ukuvuga ko nta na dukenya baba bafise mu rukoko
aho rero bica bivana niho rero umuntu atandukanyira umuntu abanyamwema ko hari abanyamwema usanga ari umubiri wose ntabagira namba hariho rero n'abandi usanga ari bice binini by'umubiri babivuga yuko baba bafise dukenya ibi rero bivanye no kuke n'utwo tubu byo bisigaye niho tubona ukugene ibyo byerekana ku mubiri hanyuma umuntu agarutse kuri iyo melanine rero igituma twayirandiye cyane ni ibyo bifise akamaro kanini cyane mu buzima bwa kiremwa muntu nicyo gituma muzobona kugira baba bari kubarabereka nko kugene phenomene d'adaptation kugene abantu biyadapta kwihindagurika ry'ibihe uzobona nk'abantu baba mu bugaragwa nk'abantu baba hariya muri Afrique de l'Ouest muri Afrika y'uburengero ugasanga barirabura rwose baba bafise melanine nini ya kuko iyo melanine ni ishobora gukinga iyo mishwarara y'izuba irakinga imishwarara y'izuba kugira ngo imurye mishwarara y'izuba kuko niyo ituma udutafari two ku mubiri muri rusange apano tutavuze simvuze ayo mameranocyte niko ndavuga ayandi maseri yo ku mubiri ko ariho udutafari twinshi tujejwe dufise amabanga anyuranye kugira ngo urukoba rushobore guma rukora neza kuko burya nuko tutabigarutse ko urukoba nabwo nyine burya rufise akamaro kanini mu buzima bwa kiremwamuntu kuko nabyo nyine umuntu yoheza akabigaruka ko mu nyuma hanyuma rero ubwo butafari bundi iyo bwononekaye birashobora kuza irya mishwara y'izuba ica ituma iba itera ibintu bita by'amakanseri yo ku rukoba aribyo binabangamira abo banyamwema kubera batagira namba iyo melanine iza kubarinda iyo mishwarara y'izuba
ni ukuvuga rero ko iyo melanine iyo utwo dutafari ntatwo baba baravukanye nta n'uburyo bashobora gufungura imfungurwa canke gufata imiti yotuma ubwo butafari buvuka canke bukura mu mubiri
oya ni ubumuga bwo ndemanwa usanga umuntu yaravukanye nta buryo na bumwe iyo umuntu amaze kugira ubwo bumuga bwo kugira bwo kubikinga kimwe ino ibyo nabonye bakora gusumba ahandi ni uko bashobora kubibona iyo umuntu ataravuka ni ukuvuga nk'iyo bamaze kubwira umuntu afise ubwo bumuga mu muryango baraheza bagapima cyane abantu umuntu agifise imbanyi bagapima abantu bagiye kubaka baba bavana mu miryango ifise ubwo bumuga bagapima ikintu bita bijya vyama ADN ukaraba kugene umubiri w'umuntu ubatse no kugene uwo bazokubakana kuba wubatse bakababwira yuko mudashobora mutoshobora kubana kugira ngo ntimubwire amahirwe kubyara abandi banyamwema muri muri kandi ugwaruka muzoba muzoshobora kuronka
no kuvuga ko nubwo babashobora kubibona mu maraso nta kindi gishobora gukorwa kubikingira nubwo hano muri Amerika bashobora kuba babibona kare cyane
bariko baragira ikintu hari ibintu by'itema experimentation en cours hari ibintu bariko bavuga yuko ariko barapima guhindura iyo genotype ya bigukugene amajene abako mama akurikirana kugira ngo bakorije ijya zone ibiri responsable y'ubunyamwema n'ibintu bisaba ubuhinga buhanitse gose ibyo rero nibyo bari ko barapima mugabo uno munsi bitara ibikorwa byazo bitarashirwa habona kuko bitarazana inyishu zigaragara
kuri aba banyamwema muvuze ko bashobora kuba bafise uruhande rumwe rw'umubiri rufise iyo melanine bobo nta mahigo yuko zishobora gukura ahandi kuri ndirimbo
amaze kwitwa nyamwema bafise ibidakwiye kandi aho bitari biguma bitahari ubuzima bwiwe bwose no kuvuga ko abari ubumuga yavukanye kandi atezo kwiga kubana bivane ko kuri by'amanoro ujye mu kuri wabo yamyavuga Kasim kandi na jenemeza kwa rivyo kugira ngo ntibashobore kugira izo komunikasyo ziva izo ngaruka mbi ziva ku mishwara y'inzu
none twiheje abakenyezi canke abagabo bompi ba iyo ngwara ibafata co kimwe canke bakarira co kimwe
ego ibaba bakenyezi ibaba bagabo baba bagabo gushika ubu ibafata co kimwe ntubuvuga ko ikaze muri kuko ni n'ubumuga butaririye ko sex kuko hari ubumuga buryo usanga babakubwira bati ubu uravye kugende gutunganya ivyo se en caractère iririye ko sex byo biri ubisanga se kimwe mu buryo bungana kandi mu bikaza bisa haba ku gitsina gabo cyangwa gitsina gore.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise banywanyi biradi Ijwi rya Amerika ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook. Nabo nyene bifuza guterera mu kiganiro bashikirize ibibazo n'ivyumviro. Tuje ku murongo rero nabo nyene tubahakaryo mukundwa wa Kristo turi kumwe ku murongo. Uratwumva?
Yego.
Amahoro neza.
Amahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ni gamera cyo bikibazo. Ndiko nenga muri Afrika cyane arbrizme ni kaze. Mu bindi bihugu bya Buraya irabo irakaze kuboneka ho. Uwo muhinga mu by'ubuganga cyo tubwiye harubwa cyane. Ndiko cyane muri Afrika mugamo za Buraya cyane.
Ego murakoze cyane duhere kuri ibyo kuri ibyo bibazo bya mukundo wa Kristo. Ibyo byo kuvuga ngo albinisme ko yo bikaze mu muri Afrika gusumba iburaya ni nka bimwe nariko ndakubwira nk'umuzungu ariko araraba birabure burya abona umengo barasa bose cyangwa uri kuraraba abazungu ukamengo nta muzungu yoba umunyamwema kuko yoba umwabinos kuko umengo bose bari inzobe burya ku muntu abimenyereye wegereye urujya rukoba rwabo muri ibo nyene kujya tubibona muri Afrika ahiwacu nabo nyene iyo bumuga buraboneka ku rugero rumwe n'ubutubona muri Afrika mugabo si ibintu ushobora kubonera ku metero ijana ku metero kubera umubiri wawe ubukwiye rusanzwe utunganije utume ngo barasa mugabo twebwe urumva iyo umuntu atagiye kwera yarasiga yirabura ni hamwe naho uburi ku kilometero cyangwa iki uco bibona
Uwo ni Dr. Eli Mupera ni inzobere mu by'indwara z'uruhu yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Tangishaka ku bumuga bwa nyamwema kandi hakaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubashimira mwese kwa mwahisemo kurikira radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Curtis Bynum yarafatanije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika